Iyi mukomeje kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Leta y'u Burundi irasaba abaturage kwitwararika muri ibi bihe bishyira amatora y'umukuru w'igihugu.
Si koalisyon tukwiyunga mu byo matora. Oya, ni ubugambwe sawanya tondeni. Wonyine ufise umukandida, ufise programu, uvuguti abantu
Uwo ni Pascal Barandagiye, Minisitiri w'umutekano mu gihugu mu Burundi, yari mu nama n'abakuru b'intara hamwe n'abandi bategetsi bashinzwe umutekano. Turananyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda, ndetse tugaruke hano muri Amerika ntimujye kure. Ariko mugenzi wanjye Alois Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey, reka tuyatangurire aha muri Amerika nyene. Wahoze ari umutegetsi mu kanama k'igihugu kajejwe umutekano mu biro bya presidansi ya Amerika ejo ku munsi wa kane yabwiye mu rwego rw'abashingamateka ujejwe iperereza ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump ko kuvuga ko Ukraine yivanze mu matora yo mu 2016 ari amajambo yo kujuragiza abanyagihugu. Fiona Hill yavuguruje Perezida Trump rimwe na rimwe akunze kwiteza utunyoni mu gukekeranya ku Burusiya bwoba bwarahungabanije amatora, akemera ariko ibivugwa na Perezida Vladimir Putin. Hill yavuze ko twigoro tw'abategetsi ba leta ya Trump two gusaba Ukraine gutanguza itohoza ku munyepolitike wo mu gihugu biteye kubiri na politike ya Amerika mu makungu. Ejo ku munsi wa kane Hill yabaye ugira kabiri mu bategetsi bo muri leta ya Trump amuhangaye akamuvuguruza ku kibazo cya Ukraine. Nayo David Holmes, umuhanuzi mu bya politike muri ambasade ya Amerika i Kiev muri Ukraine, nawe nyine yumvirijwe ejo ku munsi wa kane, avuga ko yumvise ikiganiro Perezida Trump yagiranye na Gordon Sondland, ambasaderi wa Amerika mu bumwe bwa Buraya. Holmes yavuze ko Sondland yemereye Trump ko Zelensky azokora icyo azosabwa cyose, harimo no gutohoza kuri Joe Biden hamwe n'umuhungu wiwe Hunter Biden. Abademokrate bashikirije jo kuwa kane ko bagiye kwegeranya ivyemeza byose batororokanije mu ntumbero yo kwitegura kwegeka ko icyaha Perezida Trump, urugamba rwo kuburana ruzoce rukurikira. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yarashimiye umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Imran Khan mu twigoro yakoze two kurekura imbohe zibiri z'abanyamahanga zari zifungiwe muri Afghanistan. Mu kiganiro bagiranye kuri telefone ejo ku munsi wa kane, icyo kiganiro cyabaye nyuma y'ihanahana ry'imbohe ku wa kabiri, aho umunyamerika Kevin King hamwe n'umunya Australia Timothy John Wicks nabigisha babiri bari bafungiwe muri Afghanistan n'abatalibani kuva mu 2016. Leta ya Afghanistan nayo yacirekura abategetsi batatu b'abatalibani bari barafunzwe. King na Wicks barabigisha muri kaminuza y'Abanyamerika i Kabul muri Afghanistan imbere yuko banyuruzwa ku murwa mukuru wa Afghanistan.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Ikigega cishira hamwe mpuzamakungu n'icita ku bana UNICEF gitangaza ko abana barenga 1000 bishwe muri Siriya mu mwaka wa 2018, wabaye umwaka wafuyemwo abana benshi kuva intambara itanguye muri Siriya mu 2011. Userukira UNICEF muri Siriya Fran Ekwiza yashikirije ko no muri uyu mwaka bishobora kuzobuko. mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka oni yatohoje ivyaha 1,800 vyakorewe abana birimwo gukubagurwa, kwicwa, kuborezwa igufa, gukomeretswa, kubinjiza mu gisirikare hamwe no kubanyuruza. Muri raporo yayo UNICEF ivuga kandi ko abana barenga 5,000,000 muri Siriya bakeneye ifashanyo kandi abarenga igice cyabo bahungiye hagati mu gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Dusimbiye muri Afrika, wahoze ari umushikiranganji wa Nigeria w'ubutungane afungiwe i Dubai, yagirizwa kurya ibiturire nk'uko byashikirijwe n'umushingwamanza wiwe Mike Ozekome ejo ku munsi wa kane. Mohamed Adoke yafashwe n'igipolisi cya Interpol ku itariki 11 z'uku kwezi agiye muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kwivuza. Sentare muri Nigeria mu kwezi kwa kane yamutaburiye umutahe hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji w'ibitoro Dan Etete ku cyaha cyo kurya ibiturire bikomeye mu bitoro bingana no muri yaridi urenga w'amadolari w'Abanyamerika, aho bakoranye n'amakompanyi y'abanyamahanga yitwa Eni hamwe na Shell. Umushikiranganji wa mbere wa Israel nawe Benjamin Netanyahu amaze imyaka 13 ku butegetsi, yegetswe ko ivyaha byo kurya ruswa, ubunyonyezi hamwe no gukoresha igiti ciwe arimwo nk'umutegetsi. Ibi vyaha bishingiye ku vyagirijwe umushikiranganji wa mbere n'umukenyezi wiwe kuba baremeye guhabwa utuganuke dufise agaciro k'amadolari arenga 2,600 ku nyungu za politiki.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yacu y'iki gitondo tuyahere mu Burundi, mu ntara ya Ngozi iri mu majyaruguru y'icyo gihugu. Urukiko rukuru rw'iyo ntara rwahanishije igifungo cy'imyaka 10 abarwanashyaka 17 ba SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Bahamijwe ibyaha byo gushaka kwica abaturage bari mu mwe mu bategetsi. Abaregwa bireguye bavuga ko imishyamirano yabahuje n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi yabaye mu rwego rwo kwirwanaho kuko bari bagabweho igitero. Eloge Welika neza nibyo tubwira.
Umushikiriza manza wa Republika yasabye abanywanyi b'umugambwe SNL igihano cyo gufungwa imyaka 10. Sentare nkuru y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yashize mu ngiro ico gihano nyene. Uko ari 17 bagejejwe mu rukiko kuri uyu wa gatatu ku mugoroba bagirizwa gushaka kwica abanyagihugu harimo umwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze. Baronkejwe akanya ko kwiregura nk'uko amakuru y'u Amerika ryahawe n'abari baharabivuga. Bamenyesheje kwicaha bagirizwa cabaye ku itariki ya 10 uku kwezi muri komine ya Nyamurenza iyo ntara ya Ngozi mu gihe bari baroye mu birori by'ukugurura ingoro y'umugambwe wabo muri iyo komine. Ntibahakana ko habaye gutana mu mitwe hagati yabo n'abanywanyi b'umugambwe ZNDFDD bari bagwiriye mu rwaruka rw'imbonerakure, ariko bashimangira ko bivunye batewe. Umwe mu ndongozi z'umugambwe SNL mu buraruko bw'u Burundi avuga ko bitumvikana ingene hotabwa muri yompi abanywanyi ba SNL bagahanwa bonyene mu gihe naho umugambwe ZNDFDD bafite uruhara mu byabaye. Asaba ubutungane gukora ataho bwegamiye. Abakiri urubanza baturuka mu makomine ya Gashikanwa, Nyamurenza na Kiremba yose ari mu ntara ya Ngozi. Bari mu mugwi w'abanywanyi ba SNL barenga 30 bari bahagaritswe hagati y'amagenekezo ya 10 na 13 ku kwezi. Muri iyo ntara ya Ngozi kandi ku mitumba itandukanye ya komine Busiga, impome canke imiryango y'amazu yamwe mu banyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kuri uyu wa kane bazindutse bazisanga ko ivyandiko biri mu ibara ritukura hamwe n'ikimenyetso c'umusaraba. Ingo z'abanywanyi b'imigambwe SNL na UPRONA nizo zasanzwemwo bene ivyo bimenyetso hamwe n'ivyandiko. Bamwe baserukiriye mu migambwe mu turere vyabayemwo babibonamo kutihanganiranira muri kino gihe yimirije amatora. Ibihe bitoroshe vy'amatora kuri uyu wa kane kandi umushikiranganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagiye yabigarutseko hari nyuma y'inama yagiranye n'ababuramatari b'intara zose z'u Burundi ari kumwe na mugenzi we w'umutekano arenga iyombe bunyoni n'abatwara igipolisi mu ntara.
Tumeze nk'umupfasoni yibungenze nawe urimwo umumenyesha makuru ubu turibungenze nawe uribungenze kandi umuntu yibungenze arafise ingendo n'inyifato. Nupfa kutambutse, nupfa uciye, nupfa ivyo uriye, nupfa kuryamye. Ubu na mwebwe abamenyesha makuru murabisabwa. Abo na mwebwe tuzogirana inama na mwebwe mu minsi y'imbere muri intumbero yo gutegura amatora meza. Cyo turayitegura. Mu bihe by'iringo byo gutegura amatora, nupfa n'ibyo uvuze. Ubu turibungenze gushika aya meza 6 inda tuyitware tuzo yuru luteneza.
Abaseru kimigamge senena iprona basalinze goza jejuwa matohoza kurondela wabikoze kukobi yumvira kwa libikorwa zukuteru bugoba vishobu na kubamu wakabi hangwa tachokorwa. Eroje ulika aneza Ijuja Amerika.
Banyuanyi Ijuja Amerika. Uretse kutukumvira kumirongo ya FM, kumirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi nanone ishyaka Sahwanya Frodebu rirashaka abanyapolitike bazari hagararira mu matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Ibyo babigaragarije mu kiganiro bakuru b'iryo shyaka bahaye abanyamakuru ku munsi w'ejo ubwo bavugaga ku migambi bafite baramutse batsinze amatora mu Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika ryateguye ribifashijwemo n'abanywanyi baryo bari mu Burundi muragezweho na Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro kwa menyesha makuru uri ku isonga ry'umugambwe Sahwanya Frodebu yashikirije cy'umugambwe wipfuza mu matora y'umwaka wa 2020 yimirije mu gihugu. Petero Karavere na Himana ahamagarira bipfuza guherekeza uwo mugambwe muco yise ihuriro atarunani nk'uko abisigura.
Iri huriro tuvuga rero twita vaste rassemblement si coalition su kwiyunga mu byo matora. Oya ni umugambwe Sahwanya Frodebu wonyene ufise umukandida ufise programme uvuguti abantu bemeye babona kuri programme Sahwanya Frodebu ari nziza abantu babona yuko uyu mukandida ari mwiza. Ivyo Frodebu ivuga yuko ari byiza cyane ku neza y'igihugu nibaze begere umugambwe Sahwanya Frodebu badufashe kubisigurira abanyagihugu. Abo bantu bashobora kuba bameze gute? Ashobora kuba ari imigambi, birashoboka. Hari imigambi ishobora kuba iraha ivuga iti jewe reka ndabe umugambi ntukorane. Iyo rero umugambi mukorane baza kuraba icyo nawe kuratanga. Icyo dutanga twebwe ni imigambi.
Uwo mugambi washinzwe na Ndadaye Melchior uriyamiriza ibitero vy'abitwaje ibigwanisho birutse kubera mu ntara za Cibitoke na Bubanza. Warongoye Frodebu akabona ko ari ingaruka mbi zo kutumvikana mu vya politiki. Ari hamwe atagikozwe Uburundi buzokwama mu ngorane narije hari abarundi bahungiye mu bihugu bibanye.
Kuva rero ni ikibazo gikomeye kubona muri kino gihe igihugu gishobora guterwa n'abantu bavuye hanze. Ni ibintu bikomeye cyane rwose bikomeye. Sera umwitwarariko ku Burundi wari we wese yatite ibyo bintu biragaruse bari twese mu myaka ya 1994 canke nk'abari bari muri mwaka w'ibihumbi bibiri abari ngaho Bujumbura barabonye imibu yagira atera amabombe bikinganye byari bimeze. Nta muntu n'umwe yifuza gusubira muri bijya bihe nivyo wukunda mbega byaraheze ko twumva ngo baje bava hanze batabuye hagati mu gihugu. None iyo bava iyo hanze byaraheze ico nibaza tukibaza twese umva twabura amakenga. No mugambwe Sahwanya Frodebu rero dufise amakenga kuri ico kibazo.
Indongozi z'umugambwe Sahwanya Frodebu zibabazwa kandi n'ipfungwa ry'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu. Urongoye Frodebu agasanga haragahaze mu mategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru na cyane cyane ayagenga abamenyesha makuru mu bihe by'umutekano muke. Petero Karavere na Himana nta kindi asaba atari uko abamenyesha makuru bore kugwa.
Bajya abanyamakuru byiza bore kugwa bagasubira muhira. sinibaza yuko bajya ari bo bari bahungwanije umutekano gusumba bari abari bava hanze n'ubunye makuru yashobora kuba afise amakuru yarondera hirya no hino ibyo nibisanzwe ku banyamakuru bose mugabo byiza nuko muri iki gihe bajya abanyamakuru buri kuwa hanyuma abanyamakuru bagakorana inama n'abajejwe umutekano bagakorana inama n'abajejwe mwene ibyo bibazo bakavuga bati hagize ibihe mwene ibyo rero bishika icyo dusaba abanyamakuru n'iki 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 bakabyumvikana.
Uwo mugambwe umenyesha ko uzitabira amatora y'umwaka w'2020 ugasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira icyuka cya politiki kibe kiza mu gihugu mu ntumbero yo kuyategura neza. Uwo mugambwe ukaba unaherutse gutora Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'uwo mugambwe kugira zo userukire mu matora y'umukuru w'igihugu, ayo nayo akazobera rimwe n'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine ku igenekezo rya 2022 ukwezi kwa gatanu mu mwaka uza 2020.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagumishijeho ibihano zafatiye u Burundi. Amerika yasobanuye yuko yabifatiye u Burundi kuva mu 2015 kubera ubwicanyi n'andi marorerwa yakorerwaga abaturage muri icyo gihugu. Ese kuba yabigumishijeho bivuze iki? Bifite ingaruka ki ku gihugu cy'u Burundi? Nibyo nabashije Professor Charles Kambanda inararibonye mu byerekeye amategeko, aratangira asobanura ko biriya atari ibihano byashyiriweho u Burundi.
Ziriya ntaba ari sanctions, nicyo twita soft diplomacy muri diplomacy. Ni ukuvuga ngo perezida aba ari kuvuga ati igihugu n'openinze table baze tuganire tumvikane inyungu zacu zibe protected mu gihugu cyawe, n'utabikora zagira na cooperation. Ku Burundi hari ikibazo kubera biriya by'amabuye amasoko bahaye Ubusiya n'ibindi, kandi hari amabuye arakomeye cyane arakenewe mu bintu byo gukora za miza, mu gukora indege, mu gukora za kompyuta, mu gukora za imodoka zitwarwa n'amashanyarazi n'ibintu Amerika yagombaga kubonamo amakontra, ariko Abarundi ntabo bayatanze ku bihugu byo muri West babihaye Abashinwa, Abarusiya n'Abashinwa. Noneho perezida gukoresha national emergency kugisenga ku Burundi, abari kubabwira bati muze tuganire muwe amasoko Western companies.
Professor Kamanda, nubwo usa n'ubihe imvugo ebyiri zitandukanye, uravuga uti ntabwo ari ibihano ahubwo na kandi kantu ko kubahamagara ku meza ngo baganire, ko numva ari ukubiha izina ritandukanye gusa ahubwo ariko byose mu by'ukuri
mu mategeko hari ikintu cyitwa sanctions. Urabona perezida mu mategeko ya Amerika, perezida akora diplomasi mu buryo butatu. Cya mbere nicyo twita soft diplomasi, cya kabiri ni sanctions, cya gatatu ni intambara. Sasa iyo level iyo gukoresha national emergency ku gihugu, twageze no kukigira national emergency ku Bufaransa ngira ngo yageze kubaho, bavuga gushyiraho limit ku bucuruzi. None uyu tuvuze limit ku bucuruzi, perezida afite ububasha bwo gushyiraho limit ku bucuruzi ashingiye kuri iri tegeko. Iyo tuvuze limit ku bucuruzi, tuba tuvuga kubuza bintu bimwe kwinjira mu gihugu bivuye muri iki gihugu kwinjira muri yandi ku isoko rya Amerika.
Kongera ibihe bidasanzwe ku Burundi, icyo bisobanuye? Umuntu byumva atazi politike yumva iki? Yumve ko bisobanuye iki?
Iyo tegeko yitwa ibihe bidasanzwe, national emergency, ni tegeko rireba umunyamerika muri Amerika. Ariko none muri iri tegeko bahaye perezida afite n'izindi ngufu ati umunye Amerika yo agiye hanze kuba muri hanze ya Amerika cyangwa kuriya hanze ya Amerika iri tegeko rigombye perezida agombye kumuproteja akoresheje iri tegeko no kuvuga ngo national emergency twatuyikuye hano mu bibazo bitureba tukayijyana mu kindi gihugu no kuvuga ngo national emergency bivuze ko perezida bagiye kuproteja inyungu z'amakampanye y'abanyamerika akorera hanze perezida abakoresha icyo gitutu kugira ngo igihugu runaka kidohore kuri kampanye zacyo kubera ko tuba rutakaje amafaranga tuba tutakaje abantu bakora muri izo kampanye babatakaza akazi amafaranga bagiye mu bindi bihugu so iri tegeko rya National Emergency Act ya abashaka barishaka rirahari kuri interneti barishaka yo muri 1976 abantu barisome rireba health and safety of the US citizen ntabwo bireba hanze yo bihanze iyo oyo muturage wa Amerika agiye hanze ya Amerika gukora yo business agafatwa nabi noneho perezida bikaba ngombwa ko agenda gukoresha igitutu cya perezidansi kugira ngo umunyamerika abone ibyo yifuza aho agiye hose
noneho kuri Amerika n'u Burundi ho ni ukuvuga ngo ibyo bihe bidasanzwe bivuze yuko u Burundi bubuziki cyangwa se icyo bwabonaga butakaje kuri Amerika niki
u Burundi mu byo kuri yo rebye kubera eriya agowa nicyo kintu cya mbere bagabanyije ibintu byo Burundi bazana ariko ubundi u Burundi muri agowa ubisomye na kuva na kera u Burundi n'ubu bwasinye agowa ariko na wagize gukoresha agowa abarundi babaye reserved no kuri yagowa ngira ngo na mafaranga miliyo bakoraga muri yagowa mucheke murebe neza muri yagowa Burundi na agowa ndavuga ngo kuba kupira kuzana ibintu byabo bisonewe imisoro muri Amerika kubera iriya programu yagowa mu byo kuri ubukozi ubusa kubera ko abarundi abo bageze bakoresha agowa abantu bakoresha agowa muri kariya karere ni abanyakenya abanyakenya ngo abantu abadukurikira bashobora kumenya kureba miliyo kenya kura muri yago ariko ubundi muri agowa na kimwe na Rwanda nabona uburyo rukura amafaranga muri yagowa kuri kupira agowa ubukozi ubusa to awo nicyo kibazo kiriwo biragoye gukoresha iri tegeko rya International Emergency Economic Powers iyo muri 1977 kupira Burundi business bakora muri Amerika kugira ngo nabo baduwe business biragoye kuya ko nacyo bazana no kuvuga ngo perezida nashaka kubize ngo bigire umusaruro ago ni gukoresha sanction zuzuye none we kibazo cya sanction cyaje tuvuze ati kishobora kuzana ikibazo mu karere kubera ko akarere gashobora gukomera ku Burundi kandi urabyumva ko harimo Burusiya ubuza nabo zawira biri ibihugu bitranye na Burundi ati muri zisitinge izo nini kandi urabizi ko Burundi ni umuryango ufunguye wo kujya muri Congo ni ukuvuga ngo dufite n'amakampanyi y'abanyamerika ajya muri Congo anyura mu Burundi ni ukuvuga ngo nabo ntawo opa gukupira Burundi kubera ko buri strategic muri kiriya kibazo hariya muri Congo
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Amakuru tuyasoreza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho iperereza rikomeje kuri Perezida Donald Trump rigamije kureba niba yaba yarafatiriye imfashanyo yari igenewe igihugu cya Ukraine ategereje ko gitangiza iperereza kuri Joe Biden. Venuste Nshimiyimana.
Uyu munsi abagize akanama gasuzuma niba Perezida Trump hari ikosa yakoze ryamukura ku kazi bumvise ubuhamya bwa Fiona Hill wahoze ashinzwe Uburusiya mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano akaba yarabwiye abakuri perereza ku kwirukana Mari Yovanovich ku mwanya nk'ambasaderi muri Ukraine byari muri gahunda yashyirwaga mu bikorwa n'umunyamategeko wihariye wa Perezida Trump Rudy Giuliani. Nyuma hakurikiyeho David Holmes umukozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wigeze kuba umujyanama muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine akaba ari nawe wumvise ikiganiro cyakorerwaga kuri telefone naho Perezida Trump yabazaga ambasaderi Gordon Sondland niba Perezida Volodymyr Zelensky azakora iperereza kuri Joe Biden wahoze ari Vice Perezida wa Amerika. Nibutse ko Perezida Trump yakomeje guhakana ko atafatira imfashanyo ya gisirikare ijya kungana na miliyoni 400 z'amadolari mu gihe yari agitegereje ko Ukraine imwemerera ko izakora iperereza kuri Joe Biden, umwe mu bakandida bafite amahirwe yo kuzahangana na Perezida Trump mu matora y'umwaka utaha. Kuwa gatatu rero mu buhamya bwe ambasaderi Sondland yavuze ko habaye akantu kampanguhe quid pro quo hagati ya Trump n'igihugu cya Ukraine. Yavuze ko nta banga ryarimo ko bigaragara ko bamwe mu bakozi bakuru bo muri White House bari bazi ibiba, harimo Perezida Mike Pence, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo, umukuru w'imirimo Mick Mulvaney n'uwahoze ari umujyanama wa Trump mu bijyanye n'umutekano w'igihugu John Bolton. Mu buhamya bwe Sondland yagarutse ku biganiro byaberaga mu muhezo kuva mu kwezi kwa kane ku itorwa rya Zelensky nka perezida kugeza mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya 11 igihe imfashanyo yari igenewe Ukraine yari kuyashize iminsi 5 ifatiriwe. Yavuze kandi ko we kimwe na Minisitiri w'Inganda Rick Perry n'intumwa idasanzwe ya Perezida Trump Kurt Volker bakurikije amabwiriza ya Trump yo gukorana n'umunyamategeko we Rudy Giuliani wahatiraga Ukraine gukora iperereza kuri Joe Biden no ku ruhare Ukraine ishobora kuba yaragize mu matora yo muri 2016 ifasha abademokrate. Sondland yavuze ko habayemo mpanguhe kubera ko Perezida Zelensky yasabwe kubanza kwemera gukora amaperereza yasabwaga mbere y'uko yemererwa umubonano na Perezida Trump. Ikindi Sondland yongeyeho nuko asanga nta yindi mpamvu igaragara yari gutuma Ukraine itinda kubona inkunga yari yaremerewe. Abarepublikani bavuga ko nta mpanguhe yahabaye kubera ko inkunga Ukraine yari itegereje yayibonye kandi nta perereza ryabanje gukorwa kuri Biden cyangwa se kwishyaka rye ry'abademokrate, ndetse banavuga ko Ukraine itarizi ko iyo mfashanyo yafatiriwe. Gusa rero nk'uko byatangajwe mu buhamya bwakurikiyeho butanzwe na Laura Cooper umukozi muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu, mu kwezi kwa karindwi abategetsi ba Ukraine batangiye kwibaza impamvu imfashanyo itinda. Kuri we rero ngo bari bazi ibyavugwaga. Perezida Trump iyo mfashanyo yayirekuye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa cyenda bimaze kumenyekana ko hari umuntu wabwiye umugenzacyaha mukuru wa leta ko yatewe impungenge n'ikiganiro Trump yagiranye na Zelensky amusaba gukora iperereza kuri Joe Biden. Ibyo nibyo byatumye iri perereza rikorwa ritangira. Umuvugizi wa White House Stephanie Grisham yavuze ko ubuhamya bwa Sondland bugaragaza nta shiti ko mu kiganiro kuri telefone Perezida Trump yavuze ataziguye ko nta kintu ategereje kuri Ukraine, kandi akaba yarakomeje kuvuga ko nta mpanguhe igomba kubigaragaramo. Yongeyemo ati imfashanyo yaratanzwe. Perezida Trump ahura na mugenzi we Zelensky ati abademokrate barashaka baringa. Perezida Trump yavuze ko igihe Joe Biden yari vice perezida wa Barack Obama yavuze ko azafatira imfashanyo Ukraine yasabaga niba itirukanye ku kazi ke umugenzacyaha wakurikiranaga ivugwa rya ruswa mu kigo Burisma gicuruza gaze aho umuhungu we Hunter Biden yari umwe mu bagize inama y'ubuyobozi. Kugeza ubu nta kintu cy'uburiganya kigeze kigaragara kuri Joe Biden n'umuhungu we, ndetse no kuvuga ko Ukraine ishobora kuba yarivanze mu matora yo muri 2016 igamije gufasha abademokrate n'impuha zishobora kuba zaracuriwe mu Burusiya.
Nshuti mwari muduteze amatwi amakuru y'akakanya na hatu yasoreje mbashimire kandi mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika bikurikira nyine nshimire kandi abamfashije ku buhanga bw'ibyuma no kwegeranya ibiganiro kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mwiriranwe amahoro n'amahirwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.